Ugwego sense rujeje gucungira ingene ibimenyesha makuru mu Burundi bikora rwemeje ko igurugwa rya radio n'ibimenyesha makuru vyugawe bifatiwe ibihano n'ugwo gwego ari vuba. Nestor Bankumukunzi yemereye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ko kuri uyu wa gatanu abagize ugwo gwego bari mu nama yo kwiga ingene bizogenda muri ayo maradiyo azo kugurugwa n'Ijwi rya Amerika ririmwo. Yagize ati ubu turi mu nama turiko turaca hirya no hino amategeko turabica avuga naho Ijwi rya Amerika rihagaze iyo radisubire gukora ukuri kwamye gutyo turatora umuti turaja kugira ico dushikirije ku vyerekeye iyugurugwa ry'i radio nyene ukorera. Munyuma Ijwi rya Amerika ryamuhamagaye ariko ntivyadukundiye ko tuvugana kuri telefone yiwe ngendanwa. Ico bikoze ubwo gwego rwarungikiye ubutumire amaradio yegwa n'ico kibazo. Mubahawe ubutumire Ijwi rya Amerika ririmwo hame na BBC ya Bongereza. Ubwo butumire bwahawe n'ayandi maradio yugawe buvuga buti ugwego sense ruratumiye uwurongoye iyi radiyo mu nama izoba ku munsi wa mbere. Tuzokwigira hamwe ikibazo c'iyi radiyo, ingorane zayishikiye n'ingene cotorerwa umuti igasubira gukora. Namubajije ko amaradiyo nka RPA, Bonesha FM na Radio Televizio Renaissance zaturiwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ziri mu Banko Mukunzi, yanyishuye ati nakubwiye ko ari amaradiyo n'ibimenyeshamakuru vyafatiwe ibihano n'ugwego sense gusa. Yamara twamenye ko ubutwara Radio Bonesha FM Leo Masengo ari Bujumbura ugwego sense gwa mutelefonye kugira ngo azo kwitaba ubwo butumire. Iyo radio yaryitwaye muri sentare ijejwe guca imanza z'akazi kuri administrative. Ayo maradio yose yari yahagaritswe yagirizwa ko yifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Peter Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Ugwego sense gwemeje ko rushaka gushira mu ngiro ivyo gwasabwe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kane. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yari yatangaje ko yifuza kunga ubucuti n'amaradiyo.
Ico ndabwiye coco ndabemereye ni uko n'amatate twageze mu kahise tuteza kurondera ingene atorerwa umuti. Hari ibimenyeshamakuru vyafatiwe ingingo ndakubwire sense camuja hamwe mwicarane muraba ingene mubitorera umuti tubiheze twese tuje mukivi tuje mukivi. Aya karakahise ahantu no kwicana twicanye none vyo turi turiko turabica none twiyitse tugaye akahise kacu ivyo twaradukora bibi bafate ivyo binyamakuru vyicarane na senese bavuge bati twebwe ubu turafashe inzira yo guteza imbere igihugu twese turi kumwe nta ngorane kuko natwe turemeza yuko ibimenyesha bakuru birafise ico bikora mu buzima bw'abenegihugu.
Ishami mpuzamakungu ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe Reporters sans frontières rirashima iyo ngendo nshasha y'ubutegetsi. Arnaud Froger atwara igisata ca Afrika muri RSF.
Reporters sans frontières accueille évidemment avec beaucoup de satisfaction la décision prise par
RSF irashima cyane iyi ngendo y'umukuru w'igihugu yo gusubira kwemerera amaradiyo mpuzamakungu gusubira gusamiranira mu gihugu. Twizeye ko urwego sense rwahawe amategeko kandi ko rutazoteba kuganira n'abo vyega kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Ni ukuri n'ikimenyetso ciza kije gikurikira ifungurwa ry'abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze umwaka urenga bazira akazi kabo bakoze. Turabona ko ingendo ari nziza hamwe byo bandanya gucyo ariko n'ubundi impingi iracari ndende kugira ngo hagaruke ukwizerana hagati y'abamenyeshamakuru n'ubutegetsi inyuma y'imyaka itanu baburabuzwa
repression contre les médias et journalistes burundais.
RSF risaba ko umukuru w'igihugu yotera yindi ntambwe akemerera n'abamenyeshamakuru barenga ijana bahunze gutahuka.
Un chantier prioritaire concernant la liberté de la presse au Burundi
ati nimba hariho ikindi kintu cihutirwa co gukora kugira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru busubire kunaguka mu Burundi no kugura nayo maradiyo yandi yaturiwe hamwe no guhakajyo keza abamenyesha amakuru barenga ijana bahunze. Ntivyumvikana ingene inyuma y'imyaka itanu abamenyesha amakuru nk'abo baguma bumva ko umutekano wabo udakingiwe kandi ko badashobora kuja gusubira kurangurira akazi kabo mu gihugu c'amavukiro. Abo byega bose babwirizwa gutorera umuti ico kibazo kugira ngo nabo bahunguke
pour pouvoir revenir exercer dans leur pays.
Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 Uburundi bwarasubiye inyuma mu bwigenge bwo kumenyesha amakuru. Icegeranyo cha Reporters Sans Frontières cerekana ko icyo gihugu aricyo kize imbere mu kubangamira ubwigenge bwo kurondera no kumenyesha amakuru mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Kiri ku rutonde rw'ijana na 60 ku bihugu 180 byakozwe ko amatohoza. Imbere yaho Uburundi bwari mu kibanza c'ijana 42. Pierre Clavé ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.